aho abajeje intwaro bo hasi kuvuga ko imitumba cyangwa makaritsi na nyumba 10 nabandi abajejwe inyamiramabi muri utwo turere abashevuze zone n'abashevuze pote mu gipolisi nze ko hariho gufashanya icyaha.
Ibyo byashikirijwe abamenyeshamakuru inyuma y'ikiganiro umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Iteretse yagiranye na baburamatare bo mu ntara zose z'u Burundi bari kumwe n'inyamiramabi mu gipolisi cy'u Burundi aho biga ku bibazo bitandukanye biteza imbere umwenegihugu birimo n'ikibazo cy'igitoro kimaze iminsi gihanze u Burundi. Ni ikiganiro cyabereye isororezo muri zone Rohero komine ya Mukaza mu gisagara cya Bujumbura kuri uyu wa mbere. Umushikiranganji Martin Iteretse yatangaje uburyo ibitoro binyegezwa mu makaritsiye no mu mitumba.
Aho dusanga mu makaritsiye twanababayikane twasanze hari n'imodoka zimaze gusha kubera ibyo kubigura ibitoro nyeri n'amazu amaze gusha twasanze ko hariho gufashanya icyaha hagati y'abajijwe intwaro kugera uko hasi kuvuga chef de quartier cyangwa umukuru w'umutumba chef de zone n'abandongoye igipolisi muri ako karere twatanze ko hariho gufashanya icyaha.
Ikibazo cyo kujana igitoro mu mazu kukinyegeza kugira ngo kigurishwe menshi umushikiranganje yamenyesheje ko bitarenze indwi imwe gusa kizoba catorewe umuti abajeje intwaro bazofatwa bagahanwa kwazo kwibonekeza ubwo bwizi bwa nabi
kwavuga subira gusanga tukagifata ibyo bitoro mukuru mutumba atabitubwiye mukuru wa kaje atabitubwiye shodo zone atabitubwiye ko bose bazafatwa bose nk'uko zibibi bashaka cyangwa bakorewe dotye ubutunga.
Kubijanye n'abasanzwe bafise uburenganzira bwo gutwara ibitoro mu mabido barimo abafise iminara ya telefone n'amaradiyo hakabaho n'abayikika mukiza batabifitiye uruhusha. Umushikiranganje Martin Iteretse arasigura ingamba zafashwe.
Ingo twafashe nuko hariho abantu bitwaza ngo amautorizasiyo impusha bahawe tugatanga izo mpusha ziko zitera ibibazo bivanye kumwene zasinyiwe tuzoshakirwa bavuze ko tuzafikira inama yihuta n'abajejwe igisata c'ibitoro n'abajejwe igisata c'ubudandaji kugira tuvugane impusha zihabwa n'abazihabwa n'ibitigiri vy'amaritiro bijako.
Gusa naho biruko mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta n'umukuru w'igihugu giherutse kubera mu ntara ya Muramvya umuvugizi w'umukuru w'igihugu Hosine Girene Gatoni we yashikirije impamvu y'ubuke bw'igitoro mu gihugu.
Intambanye nini rero ninge n'igitoro gishika hano mu Burundi mubiko bw'Itanzania kiriho twarabonye twagiye turabona intambanye ico intambanye nyamukuru rero ihari ningene kiva muri Tanzania kigashika hano mu Burundi.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Hosine yanavuze ko hari abagwiza tunga bahawe uburyo bwo kuzana igitoro ariko bakanka gusohora makamyo yabo abona bibihano byabo ngo birategekanijwe
ariko abo aherewe uburyo bwo kuja kukizana ntibakizane berekanye yuko ari uwo mwuga bakora abo nta nkeka amategeko ntibari hejuru y'amategeko kandi inzego zibijeje kubikurikirana ziri ku kivi.
Mu kiganiro na baburamatari hamwe n'inyamiramabi mu gipolisi kuri uyu wa mbere ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwagabishije abafumbatishwa ibiturire mu itangwa ry'igitoro ko bamaze kumenyekana bityo bazofatwa bakabihanirwa nibatabireka. Umushikiranganji yamenyesheje kandi ko mu ndwi imwe gusa hazoba inama izosuzuma impinduka zabaye bibaye ngombwa hagire n'abasezererwa mabanga bashinzwe mu ntumbero yo kugarukira abenegihugu. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.